ఇది న్యూస్ విత్ అమెరిక్. Radio Ijwi d'America mu kirundi mu kinyarwanda Washington DC misi yose I Washington rero mwiriwe neza nshuti mu duteza matwi bikomeza Fidel niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Imvura imvukira z'igisagara cya Bujumbura ndi zakira neza ugena abitoza mu mabanga atandukanye muri ako gace k'igihugu baba atari imvukira za
ugasa abantu bamwe bamwe bamanutse ejo ngo bari kurakora amakazi yacu. Ibyo bintu ni ibintu bibabaje kandi bidusuzuma cyane twebwe bene meri.
Abo n'abanyagisagara bumvikanisha amakenga batewe na zimwe mu ngingo ziri mu itegeko rizogenga amatora ategekanijwe mu mwaka w'2020. Amashyirahamwe arenga 40 mu Burundi, muri Afrika no muri Amerika yarungikiye urwandiko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'igisata caryo citaho agateka kazi na muntu inyuma y'ukwezi kurenga u Rwanda rushize kamera ku mipaka ihuza na Goma zari zitezwe gupima umuriro ikivunga c'abantu mu gutahura Ebola. Izo kamera ntizatangura gukora. Igihugu c'Ubushinwa cane bagiye umugambi wa prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wo gushira amatagisi ku bindi bidandazwa bivuye muri ico gihugu. Abantu bane bari mu myerekano mu gihugu ca Sudani barishwe, abandi batari bake barakomereka mu gisagara ca Omdurman barashwe n'inteko zijeje umutekano nkuko bitangazwa n'abatavuga rumwe na Leta. Estera Nyanzi, umwigisha wo muri kaminuza mu gihugu ca Uganda, yaciriwe amezi 18 mu munyororo inyuma y'uko yagiwe n'icyaha cy'uko yatoteje umukuru w'igihugu Yoweri Museveni akoresheje ubuhinga nguruka na bumenyi. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ito nido ya makuru ya hijano hino tubafitiye duhere kufijere kekiza cha Ebola. Aki gogi shinzuwe kugwanya nugu kumiri ngwara cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika Centers for Disease Control and Prevention cha rungitse abakozi bacho Igoma muri Repubulika ya Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha guhasha indwara ya Ebola. Ibindi twumviriza mugenzi wacu Edi Gwema.
CDC ivuga ko yiteguye kongera umubare w'abakozi bayo mu burasirazuba bwa Kongo igihe haba habonetse umutekano mu duce tuvugwamo iyo ndwara. Umuyobozi wa CDC Dr. Robert Redfield avuga ko ikibazo cy'umutekano muke ari kimwe mu bibangamiye ibikorwa byo gukumira iyo ndwara. Icyo kigo kivuga ko kirimo kwigira hamwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba bikenewe ko bohereza abandi bakozi mu bindi bice bya Kongo bitari Goma. Icyemezo cyo kohereza abakozi bacyo muri Kongo, CDC yagifashe amasaha make u Rwanda rufunze imipaka yarwo na Kongo igihe gito. Ni ku nshuro ya 10 Ebola igaragara muri Kongo mu myaka 40 ishize. Icyakora kuri iyi nshuro nibwo ihitanye umubare munini w'abantu. Mu mwaka w'2014 iyo ndwara yahitanye abantu 1,000 mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika. OMS ivuga ko abantu 175,000 bamaze gukingirwa indwara ya Ebola muri Kongo nka kimwe mu buryo bwo gukumira ikwirakwira ryayo.
Urakoze Edi Gwema kuri iyo nkuru. Igihugu c'Ubushinwa cane baguye umugambi wa Leta wa prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wo gushira amatagisi ku bindi bidandazwa bivuye muri ico gihugu. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa Wang Yi avugira mu gisagara ca Bangkok mu gihugu ca Thailand no musi wa gatanu aho yitavye inama y'ibihugu vyo mu karere ko mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Aziya. Yavuze ko gushira amatagisi ku bidandazwa bivuye mu gihugu ciwe atari bwo buryo bwiza bwo gutorera inyisha amatata afatiye ku budandaje. Intambara y'ubudandaje hagati ya Amerika n'Ubushinwa yari yongeye ejo kuwa kane inyuma y'uko Perezida Trump atangaje ko azoshira ayandi matagisi ku rugero rw'ibice 10% ku bindi bidandazwa by'agaciro k'imiliyaridi $300 y'amadolari bivuye mu gihugu c'Ubushinwa biza muri Amerika. Perezida Trump yagirije kandi Ubushinwa ko butaguze kurushiriza bidandazwa biva mu burimyi vya Amerika hamwe no kudahagarika ibiyayirwa mutwe vyo mu bwoko bwa fentanyl biza muri Amerika bivuye mu Bushinwa. Ingingo ya Perezida Trump ije umunsi umwe inyuma yo kwinshuro ya nyuma y'ibiganiro vyerekeye budandaje hagati ya Amerika n'Ubushinwa irangiye mu gisagara ca Shanghai. Impande zompi zumvikanye gusubira guhura mu kwezi kw'icenda muri Amerika. tu ze muri Afrika abantu bane bari mu myerekano mu gihe cy'u Sudani bishwe abandi batari bake barakomereka mu gisagara ca Omdurman barashwe n'inteko zijeje umutekano nkuko bitangazwa n'abatavuga rumwe na leta abandi bihumbi n'ibihumbi abantu ibihumbi amajana n'amajana bari hereje amabarabara kugira bemerere baremere abategetsi babasikare barongoye Sudani muri kigi basemereye amajambo yiyamiriza igisirikare mu kuvuga ko kidakingira abari mu myerekano abateguye imyerekano muri Sudani bateye akamo kuko abantu muri yoni bagira imyerekano mu bisagara byose byo mu gihugu mu kwishura kuyicwa y'imikangara ariko gira imyerekano ahitwa El Obeid mu bumanuko bushira uburengero bw'umugwa mukuru Khartoum mu ntango z'indwi igihugu cya Sudani kimaze amezi atari make kiri mu ruhagarara rwa politiki abagira imyerekano babandanije kugirisha amakoraniro kuva ngo ruhagarara rutanguye mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ubwicanyi bweje ku munsi wa kane bwabaye mu gihe abayoboye batavuga rumwe na leta ya Sudani batangaje ko habaye intambwe mu biganiro n'igisirikare ku masezerano yerekeye leta nshasha inyuma ya ko perezida Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi. Radio ya Amerika Washington DC kuyani makuru yerekeye Afrika. Stella Nyanzi umwigisha muri kaminuza mu gihugu cha Uganda yaciriwe amezi 18 mu munyororo inyuma yuko yagiwe n'icyaha cyuko yatoteje umukuru w'igihugu Yoweri Museveni akoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi. Ishyirahamwe mpuzamakungurije rwo gukingira agateka ka muntu Amnesty International yatangaje ko ico gihano kirengeje. Abategetsi muri Uganda batangiye gukurikiranira hafi Stella Nyanzi igihe yakoresha amajambo babona ko atyoza mu kuvuga ku byo yabona ko bitagenda neza muri leta ya president Yoweri Museveni amaze igihe kirekire ku butegetsi mu gihugu cha Uganda. Nyanzi yagiwe n'icaha cyo gutoteza umukuru w'igihugu akoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi ku munsi wa kane. Byitezwe ko azomara amezi 9 mu munyororo inyuma yuko yaramaze amezi 9 apfunzwe. Imyuzure yageramiye umugwa mukuru w'igihugu cha Sierra Leone Freetown inyuma y'imvura y'isegenye. Ibintu bitari bike bivuga ko vyononekaye ku mugwa mukuru Freetown uno munsi kwa gatanu mu gihinzu n'imodoka byarengewe n'amazi muri ico gisagara kirimo abantu barenga umuriyoni. Imyuzure n'isenyuka ry'imisozi ku mugwa mukuru wa Sierra Leone Freetown byahitanye abantu bagera ku 500 abandi barenga ngaho irengero ryabo ntiryamenyekanye aho haraheze imyaka itari mike. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukwirikira mukoresheje Facebook canke mugiye ku kibanza cacu ca internet arico wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Burundi ahimvukira z'igisagara cha Bujumbura zitakira neza kugenda bitoza mu mabanga atandukanye muri ako gace k'igihugu baba atari imvukira zaho. Abashikirije uno munsi wa gatanu abategetsi bo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati bari bagiye gusigurira abajejwe intwaro ibiri mu ibwirizwa rigenga amatora yo mu mwaka w'2020. Inkuru y'Ijwi rya Amerika rifashijwe n'abakunzi baryo mu Burundi mushikirizwa na Desire Hatungimana.
Zimwe mu ngingo ziri mu ibwirizwa rigenga amatora zasiguriwe kuri uno wa gatanu abaserukira abandi mu gisagara cha Bujumbura harimwo izogenga ba mustanteri inyuma y'amatora mwaka w'2020. Mu gihe mu ibwirizwa ryahahora ba mustanteri bahora bafata ingingo babanje kubaza inama nyobozi ya komine ubusiko bizohora bigenda. Mustanteri azohora afata ingingo atawabanje kubaza ibitera makenga abanyagisagara.
Kubera yarasanzwe akora yari umu executive ugaho uye niwe agiye kugira ijambo rya nyuma. Kibazo je fise est-ce que comme yahawe le plein pouvoir arashobora kuvyanga byose kubera ariwe afize en dernier mot.
Ujejwe imigambi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu aratahura imyitwarariko yabo baserukira abandi mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Iri defense niyunge ko akavuga ko naho biruko amategeko atomora ibihano kuri ba mustanteri bazoba bakoze amakosa
naho mustanteri ahubwo washa la loi communale niyo manuel de procedure administrative et financière nifite bitoza kupisiza neza iyatike ihenye bizogenda no de balise rero tuzosanga la loi communale zisange n'umwe mu bandi d'opositive no bizo formation yakuze
ikibazo kijanye nabitoza mu gisagara cha Bujumbura kandi barategwa makenga n'intonde z'abitoza mu migwi itandukanye bavuga ko badatahura ingene izo ntonde zishigwa ko abavuka mu zindi ntara z'igihugu abavuka muri meri ya Bujumbura bakumiriwe
mwagiye muratomora neza gutsiso yabantu boshobora kwitoza abantu bashobora kwitoza cyane cyane naha muri meri ya Bujumbura urabona yuko bizana ingorane ugasanga abantu bamwe bamanutse ejo ngo bari kubatwara amakarte yacu ibyo bintu n'ibintu bibabaje kandi dusuzuma cyane twebwe bene meri
umuyobozi ajejwe ivy'intwaro mu mushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ntaca kure mu kwishyura ico kibazo kijanye n'intonde Jean Bosco Maneno avuga ko ico kibazo cobarizwa mu migambwe abantu barimwo
ko giye kugira ico ntonde sawo mu administration atiki ni mu kumurongo y'igamba kandi murazina sije murazina n'ite usaga donc kwepita muri iki kibazo n'uyu ko murazo tondeka ico ntonde buratsingira ngo abavukije ujungu sije mukaba yana muri meri ya Bujumbura naho akiguse nawe wenyaze ikobona ko bigoye kuko n'igisagara cyo mu karere gifite sikinira ku buryo bw'uko bigoye kuvuga ati mbega n'ibicariye naho mbembe no mu itegeko usesanguye neza nk'ahantu hamwe icyo bita gusanga hige
muri bishasha biri mu ibwirizwa rigenga amatora mwaka 2020 harimo ko uzokwitoza nk'uwigenga atakiri mu mabanga azosubirizwa n'umunyamugambwe ibitera kandi amakenga abanyagisagara bagasaba ko uwo yigenga akwiye gucungererwa cyane umutekano wiwe
uyu yigenga by'ukuri azoba yizigiwe bikomeye turaje amajwi bamusaba niyenze bavuze ko ategereza kuronka 40% yaho azoba yitoreje ariko ncasanga ndiko ndaraba kubw'inyungu zindi uyu muntu ari fragilize cyane hariho umutekano we ntuzoba ukwiye neza inyuma havuze yuko abandi bazoba bafise abazobasubiriza mugabo we ntazoba afise uwumusubirira kandi birumvikana kuko azoba ari umwe yigenga ntazoba afise abandi nyuma yiwe kuko arubaye umunani rw'abigenga kandi bitemewe n'amategeko nca ndavuga nti rero jewe igisabo n'usaba kubera yuko abantu bashobora gusubirira uyu muntu bazo bavuye mu mugambwe runaka wabaye waronsa amajwi yemewe mu namashinga amateka mugabo uri munsi y'indi migambwe yaronsa amajwi menshi ko uyu muntu yokingirwa cyane kumvo imwe ibibanza turazi ngene biganirwa n'ingene birondegwa mbega uyu muntu neyo hava agira ingorane hamwe aturukingirwa cyane kubera byamaze kubereka ko umugambwe ufise amajwi make cyane ushobora kwegukira kirya kibanza uyu muntu akagira ingorane.
Jean Bosco Maneno ajejwe iby'intwaro amategeko na politike yishura icyo kibazo mu majambo make ko azoba yatowe nk'uwigenga azocungeregwa umutekano nk'abandi barundi
mbega zijya ntonde zose z'abanyamigambwe ntonde ya depite mbembe de senateri ubwira nk'ubututi nakama mukuramo n'icyo ntashikirwa sibyo urutonde rw'uzuti rwara aha hari ubwoko kanaka zirushika naba kiri muri aya mabanga ntashikirwa kubera ikibazo bigira icyo rero gituma naho baronka sekirite baronka umutekano n'uwo yigenga azoronka umutekano kiriya none ubuse bigira nawo nawe ubutungane hari umunsi budakora abajejwe umutekano aho umunsi badakora naho azobigira bikeneye mu bwaga cyangwa kukira mu mubiri naca ikibazo bikararondera ntakigega urumva aho jene yasaba ko umutekano ukwiye rwose.
Ikindi gishasha muri iryo bwirizwa rizogenga amatora mu mwaka w'2020 nuko bamwe mu bari mu mabanga y'igihugu nk'umushikiranganji wa mbere na Babura Matari batazoja mu manama y'amakomine. Ibwirizwa rigenga amatora mu mwaka w'2020 ryatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kwigenekerezo rya 2020 ukwezi kwa gatanu uno mwaka w'2019.
Kwa tumubiriza muri uyu mwanya izi nkuru zibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi ry'Amerika ryifashisha abanywanyi baryo mu kuzitegura ko leta y'u Burundi yabujije abamenyeshamakuru bacu kurondera no kudushikiriza amakuru nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umumenyeshamakuru ari hanze y'igihugu cy'u Burundi namwe aho muherereye muze mudushikiriza amakuru ibibera aho muri aho mukorera aho mwiga naho mugendera. Radio ijwi ry'Amerika i Washington DC. Amashirahamwe arenga 40 yo mu Burundi muri Afrika no muri Amerika yarungikiye urwandiko ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'igisata caryo cita agateka kazi na muntu basaba ko umugwi wa ONU ujejwe amatohoza kwihonyango ry'agateka kazi na muntu mu Burundi ukongerwa ikindi kiringo cy'umwaka y'amashirahamwe abona ko akazi k'uwo mugwi kakiri kenshi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ubwo rwandiko rwashyizwe habona n'amashirahamwe n'inani 441 zikorera mu Burundi, muri Afrika, Amerika n'Iburaya, ruvuga ko akazi kariko karakogwa n'umugwi wa UNI ujejwe amatohoza ku Burundi gakomeye cyane. Abahagarariye ayo mashirahamwe bibutsa ko uwo mugwi ushinzwe gutohoza kwihonyangwa ry'agateka akazi na muntu n'ibindi byaha by'ubwicanyi byakozwe canke biriko birakogwa mu Burundi. Muri ayo mashirahamwe harimo Human Rights Watch, Akat Burundi, Rigiteka, Aprodehash, ayabashingwa manza bakurikirana amadosiye ageze imbere ya Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI, ayakorera mu ihembe rya Afrika no muri Afrika yo hagati, ayiburaya nka Federation Internationale de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture, FIACAT, Genève pour les Droits de l'Homme, ayakingira impunzi nka Initiative Internationale en Faveur des Droits des Réfugiés, ayabakenyezi n'ugwaruka, ayagwanya ibiturire, ayabamenyesha makuru n'ayandi. Ayo yose asaba ko uwo mugwi w'ishami mpuzamakungu ONI wakongerwa ikiringo cy'umwaka. Babona ko ugifisa akazi kenshi na nyarijya hegereje amatora. Badomorotoki ku vya vya politike bikoregwa abatavuga rumwe na leta, amaradio mpuzamakungu nk'Ijwi rya Amerika na BBC zugawe, hamwe n'amashami arenga 30 yafuswe mu gihugu. Batinyabona ubu niho akazi k'amatoza kari kageze. Ashene ko yagize atwarishije Amerika igiteka rimwe muri ayo.
Ivyo ayo mashami akaba yabigize yishimikije aravye ibiriko biraba, abona ko mu Burundi yuko ibintu bitera imbere bitera biyangara. Aha twogaruka ku nkuko amaradio yigenga amaze iminsi yaburagizwa amwe hagarikwa yakwa uburenganzira bwo gukora, amashirahamwe y'Abarundi nka Parseme heruka guhagarikwa, abantu bicwa ku munsi banyuruzwa bahohoterwa, ivyo byose bakabona kuyuguma bibandanya.
Ayo mashami mpuzamakungu asigura kandi ko uwo mugwi ubwirizwa kongerwa ikiringo kugira ngo ufashe mu kugwanya ukudahana ivyaha, cane cane ko hari amadosiye menshi amaze gushikanwa imbere ya Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI, ndetse n'amatohoza yo sentare akaba ageze kure.
Aha rero mukibuka nuko n'ishyirahamwe ryahora riserukira mu Burundi umugwi wa ONI litagikora mu Burundi gihuga ibiro, turagira tuti vyavyo vyose harakenewe ko hoba umugwi wigenga wo kurikirana ibiba muri ico gihe kitazoba coroshe c'imbere y'amatora, mu matora, nyuma y'amatora, kugira ngo abantu bazobandanya akora ayo mabi bakora ubwicanyi barabe ko boshengezwa.
Ako kamo gatayushame mpuzamakungu ONI n'igisata cyaryo kijeje gateka akazi na muntu mu gihe mu kwezi kw'icyenda kuza, izo nzego zizokorana kugira ngo zirabe neza aho uwo mugwi ugejeje igikorwa. Mu kwezi guheze utwara uwo mugwi umunyasenegal Dudu Dien yabwiye akanama ka ONI kajeje umutekano kw'ibimenyetso byerekana ko uburenganzira bwa muntu mu Burundi buzobangamirwa cyane mu gihe himirije amatora. Uwo munyamategeko yatanze akarorero ko ababangamiwe cyane arabaharanira agateka akazi na muntu, hamwe n'abayoboke b'umugambo SNL wa Gatogwasa, umwe mu yisigaye ikomeye mu batavuga rumwe na leta. Yavuze mbere ko bigoye ko hazoba amatora atekanye mu mwakuza. Uwuserukira Burundi muri ONI ambasaderi Tabu Renova yari yamirije raporo yatanzwe n'uwo mugwi wa ONI ku Burundi. Aho yarari muri ONI yamenyesheje ko igihugu ciwe igitekanye.
Atugambireho
twebwe duserukira Burundi dutanguye kumenyesha ko raporo yose itangwa ngaha yabwirizwa kuba atabubesha irimwo. Yamara tubona ko igisata c'agateka akazi na muntu cahinduye ingendo mu kwemera ibinyoma kuvyerekeye igihugu cacu. Uwo mugwi nta kimenyetso na kimwe werekana ko amatora yimirije azoba mwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu, byerekana ko ugamije guhungabanya inzego z'igihugu muri iki gihe. No mu mwaka w'ibihumbi 2014 byatanguye uko himirije amatora ya 2015 bariko bategura imitima y'abantu. Warataye intumbero rero yo gutohoza ivyerekeye agateka kazi na muntu, ahubwo usigaye ufise intumbero za politike mu gihe wategerezwa kwerekana ubwoko bw'ivyaha vyoba biriko birakogwa mwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu kugwanya kudahana. yamara uwo uramaze kumenya nibizoba mu mwakuza byerekana ko ofise intumbero yindi inyegeje amakungu mubibone kandi muzotubera ibyabura nihagira ikiba mu kurangiza twagira tumenyeshe ko igihugu gitekanye kandi amahoro ariho mu gihugu cyose umugwi wawo ni wacizweho mu kwezi kw'icyenda umwaka w'2016 umaze kongerwa ikiringo inshuro zibiri Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru abanyarwanda baba mu gihugu cy'Ububiligi ejo bahimbaje umunsi w'umuganuro mu gisagara cya Blankenberg kiri hafi y'ibahari mbe hategekanijwe iki nibyo umenyesha makuru wacu Venice Nshimiyimana ari mu biro vy'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yabibajije uhagarariye u Rwanda mu Bubiligi Amanda Rugira
ejo abanyarwanda batuye hano mu Bubiligi bazizihiza umunsi w'umuganura muri France Occidentale Blankenberge aho tuzabanza gukora umuganda mu gitondo hanyuma nyuma ya saa sita tujye mu gikorwa koko cyo kwizihiza umuganura nyuma ku mugoroba hazaba igitaramo cy'ubusabane nuko gahunda iteye bikaba byarateguwe rero na section ya diaspora yo muri France Occidentale twebwe hano mu Bubiligi turere twose dufite section ya diaspora buri section ikagira umwihariko w'igikorwa utegura yahariya rero kaba igikorwa cyabo ari umuganda n'umuganura tuzakora ku munsi umwe
ni igikorwa cyiza gukwizihiza umuganura wabanjijwe n'umuganda kubera ko ari ibikorwa bihuza abanyarwanda kuva na kera kubera iki mwahisemo kubikorera aho ngaho Blankenberg kubera iki bitabereye nk'i Bruxelles ho hagati
ukuntu hano abanyarwanda bahatuye bari organize hari komite federal irebera abanyarwanda bose ku rwego rw'igihugu ariko hagiye habana za section hirya no hino mu turere kugera rongo abanyarwanda bakomeze bajye bahura basabane buri section igenda igira igikorwa cy'umwihariko abandi bakajya kwishyikira baturutse hirya no hino nk'ubushize habaye igikorwa na mire na mire ho umwihariko wabo ni imikino inyuranye gusiganwa n'amaguru ku magare volleyball basketball ndetse na football hari ya Blankenberge rero umwihariko wayo ni umuganda buri mwaka n'umuganura
ubu ni nk'uko bisanzwe mu Kinyarwanda iyo habaye umunsi w'umuganura hatumirwa abantu b'inshuti zikaturuka hirya no hino zikaza gufata kuri ayo mafunguro hari abanyamahanga muzaba mwatumiye muri uwo muhango
icyo uriya munsi mukuru ugamije ni uguhuza abanyarwanda bivuze yuko n'inshuti z'u Rwanda zo muri kariya gace zibishoboye zizaza hari abatumiwe muri komine hariya mu mujyi wa Bruges ndetse hari abazaza b'abayobozi donc ariko nyamukuru umunsi mukuru ureba abanyarwanda
none se nkuko bivuze ubu ngubu ni wowe urebwa ni wowe mukuru w'umuryango w'abanyarwanda aho ngaho mu Bubiligi uzatanga amashimwe aho ngaho mu Bubiligi hatuye abanyarwanda benshi muri iyo diaspora yanyu mufite abanyarwanda benshi ndetse bamwe baba barira mu 50,000 abo bose abo banyarwanda bose uko bahatuye mugenda mufatamo mu ngeri zose mu muduce twose bose bakazahurira aho ngaho bose bukaza nk'umukuru w'umuryango ukabahuza mugasangira ikunzoga no kumutsima
twebwe yo duhamagara abanyarwanda muri rusange ntabwo tuvuga ngo turavangura uyu n'uyu uje niwe dusabana ariko nakazi kacu ka buri munsi akaba ari ukugira ngo abanyarwanda bose bumve ko iyi ambasada ari yabo bumve ko ari wabo niko kazi dushinzwe
mu bikorwa byanyu bya buri munsi ni bihe mukora bigaragaza yuko murimo mwubakanye n'urwo Rwanda rw'abanyarwanda bamwe aho bari hose ubwo bwinshi bw'abanyarwanda bari aho umuntu yagira hakagira ngo ni nk'intara y'u Rwanda iyo ntara muyobora gute ni bihe bikorwa mukora kugira ngo mubakangure mubahurize hamwe bose
ibikorwa ni byinshi urumva nakubwiye iyo diaspora ya dufite irimo abanyarwanda b'ingeri zose kandi iri hose bakaba bagira uruhare rero rwo guhuza abanyarwanda bari mu duce batuyemo iyo badukeneye cyangwa tukapanganye gahunda tujyayo tugahura n'abanyarwanda tukaganira ikindi ambasade irafunguye ntitugira umunsi wo kwakira abanyarwanda umunsi uwo wose umunyarwanda aje anshaka mpari nta nama nagiye mu hanze ndamwakira nta kuvuga ngo ni kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu no buri munsi telefone yanjye ni abo dukorana nta utazifite hari n'abaduhamagara hanze ya hano kwibaza nuko bari nkukamoze telefone wayivanye hate nari habo n'abanyarwanda baho mu Bubiligi
mu ijambo ry'ibanze mwageneye abanyarwanda kuri uyu muganura nanjye nimunganuzeho muganuze no kumuviri ry'Amerika iryo jambo ry'ibanze rikubiyemo ingingo zingahe zingenzi
ingingo ya mbere no gushima abanyarwanda ko batataye umuco umuco uri wabo mu gihugu wo kwizihiza umuganura nabo barawizihiza umuco w'umuganda nabo turawufite ndetse n'ururimi tuzakoresha ururimi rw'ikinyarwanda gusa kugira ngo tunashishikarize n'abatakivuga hari abana bavukiye aha bafite icyo kibazo kujya bagerageza kukiga bakakimenya ikindi ni ugushima ababiteguye tunabamenyesha ko nubwo tudahinga iki gikorwa cy'umuganura ntabwo gusa ari umusaruro w'ibiva mu buhinzi cyangwa ubworozi ahubwo ni no kureba ibyiza igihugu cyagezeho
kunkuru yerekeye sport abagabo n'abagore bafise ubuhinga bukomeye mu rukino rw'intoki rwa basketball muri championa NBA bamazindwi bamenyereza ugwaruka nyafrika ruturuka mu bihugu 29 ibindi kuri inkuru mugenzi wanje Eddie Gwema abibashikirize Eddie
na mahugurwa yahuje abahungu 40 n'abakobwa 20 muri gahunda ya NBA yiswe basketball itagira imipaka igamije gushakisha abakobwa n'abahungu bafite impano muri uwo mukino iyo gahunda imaze imyaka 17 bamwe mu bakobwa bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko kubona amahirwe yo kuganira na bamwe mu bagore bakinye uwo mukino bibaha imbaraga zo gukomeza kukunda no kukina Iris w'imyaka 16 ukomoka muri Gabo yavuze ko ayo mahugurwa y'icyumweru kimwe muri Senegal yamwongereye ubumenyi mu mukino wa basketball yagize ati byatumye ndushaho gukunda uyu mukino bimpa n'imbaraga zo kurushaho kuwukina avuga ko yatoranyijwe nyuma y'aho umwe mu bategura iyo gahunda amubonye akina mu ikipe ye muri Gabo umwe mu bahugura urwo rubyiruko ni Astu Ndiaye ukomoka mu gihugu cya Senegal wakiniye ikipe ya Detroit Shock yatsinze irushanwa rya NBA ry'abagore mu mwaka w'2023 avugana n'Ijwi rya Amerika Ndiaye yavuze ko iyi gahunda ibafasha gusubiza bimwe mu bibazo abana bakina basketball bibaza no kubaha icyizere dore ko benshi bafite ubushobozi bwo gukina uwo mukino ku rwego rw'abawugize umwuga Amadou Gallo ushinzwe NBA ku mugabane wa Afrika avuga ko intego yabo ari ukongera umubare w'abanyafrika bakina muri NBA twabibutsa ko muri iki cyumweru aribwo hatangajwe ko u Rwanda ruzakira bwa mbere na mbere imikino ya nyuma y'irushanwa rya Afrika rya basketball mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha iyi mikino ni ya mbere na mbere NBA igiye gushyiramo ubufatanye n'indi migabane y'isi NBA ni mpuzamashyirahamwe y'umukino wa basketball FIBA batangaje ko bagiye gutangiza ingengo y'imari zafasha basketball ya Afrika gutera imbere birimo gutoza abakinnyi abatoza n'abasifuzi no kubaka ibibuga
urakoze Eddie kuri iyo nkuru naho ku makuru y'inkino avugwa mu Rwanda muri make cyane Claude Munyandinda uri ku telefone utubwire muri make umwanya ni muto Jean-Claude twamutakaje ku murongo wa telefone twagira tumubaze amakuru yerekeye inkino mu Rwanda reka imbere yuko dusezerana dusubiye tubutsinga ngo nkurunkuru z'amakuru twari tubafitiye igihugu c'Ubushinwa cyane baguye umugambi wa president wa leta zunze ubumwe za America Donald Trump w'ugushira amatagisi ku bindi bidandazwa bivuye muri ico gihugu abantu bane ari mu myerekano mu gihugu cha Sudani barishwe abandi batari bake barakomereka mu gisagara cha Omdurman barashwe n'inteko zijeje umutekano nkuko bitangazwa n'abatavuga rumwe na leta Stella Nyanzi umwigisha wo muri kaminuza mu gihugu cha Uganda yaciriwe amezi 18 mu munyororo inyuma yuko yagiwe n'icacu ko yatoteje umukuru w'igihugu Yoweri Museveni akoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi naho imyuzure yagenewe imugwa mukuru w'igihugu cha Sierra Leone Freetown no Moscow gatani nyuma y'imvura isegenya amakuru rero n'ibiganiro twari bafitiye kuri radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwadutiza amatwi. Dushimire engineer Pierre Handley kubinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimaskara fashije kwegeranya ibi biganiro. Wabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikoma ari kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Tubaseze tubifuriza umugoroba mwiza n'impera zindwi ibagendere neza. Tubatumira no kubandanya mudukwikira mu biganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.